iyo ntego iteka kurishasha yizwe nemezwa n'inama nshikiranganji yindwi itwara yaturangije umushikiranganji w'intwara yo hagati mu vyajejwe harimo itunganywa ry'amadini n'amashengero ari nawe yayizanye asigura ko amashengero cane cane aho kuba icitegererezo co kwigisha gukora neza yahindutse ibibuga vy'indyane n'amatati hagati y'abayoboke bayo hakagera aho batana mu mitwe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawurwamiye yasomye ivyavuye muri iyo nama nshikiranganji yari rongowe na president Evariste Ndayishimiye avuga ko imvo z'ayo matati zishingiye ahanini ku bintu bibiri ukutumvikana mu ikoreshwa ry'amatungo n'ivyerekeye uburongozi aho inzego zimwe zimwe zanka kuva mu mabanga y'ikiringo cazo kirangiye ibitera amakenga ku bwa Ntawurwamiye kuko yiboneka ko zifise intumbero yo kunyonora amatungo. Yemeza ko imishamirano mu mashengero yatumye akenshi igipolisi gihamagarwa gutabara kugira abakirisu ntibahave batana mu mitwe ico yise guhungabanya umutekano. Amenyesha ko leta yasanze hari amashengero menshi akorera ku mpapuro za magendu ayakora atemerewe n'amategeko ayatubahiriza intera yategetswe hagati y'ishengero n'irindi ayigishiriza mu mashure no mu nywero mu gihe ibikorwa vyahagenewe vyubugaye adakwije ibisabwa ku bijanye n'isuku ayatera urwamo mu gihe cyo kwigisha n'ayatubahiriza amasaha bikabangamira abanyagihugu bahaba abitwaza amabanga mu mashengero mu guhohotera abayoboke babo. Urutonde ni rurerure rw'ibicumuro itangazo rya leta ridondagura kugira yirinde ibibazo inabirinda abarundi na mu gihugu cy'u Burundi ijejwe kubera amaso. Leta yatangaje ingingo nshasha umuvugizi wayo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu Prosper Ntawurwami
gukuraho urwego rujejwe gukurikirana iby'amashengero kuko atakinini rwafashije gutomora neza iminsi amasaha n'ibibanza byo gusengeramwo gusaba ko urongoye ishengero yoba afise urupapuro rw'umutsindo rwa bakaroreya gusaba amashengero akukira yari hanze y'igihugu kugiranira amasezerano na leta yerekana ingene azokora n'ingene azokorana na leta gusaba kwerekana inkomoko y'amahera ava hanze y'igihugu agenewe amashengero n'ingene akoreshwa.
Sivyo gusa, ubu leta yanafise uburenganzira bwo gutunganya amatora mu mashengero
gutandukanya amabanga y'ubuserukizi bw'ishengero imbere y'amategeko nayo urongoye ishengero gutomora ko ikiringo c'inzego ziyobora ishengero ari imyaka itanu ishobora kongerezwa gushiramo ingingo iha ububasha inzego za leta kuringaniza amatora mu ishengero mu gihe abarirongoye badashatse gutunganya amatora y'ikiringo cabo caheze.
Kuri uyu wa mbere runani mpuzamadini mu Burundi rwabwijwe rya Amerika kwa amabwirizwa mashasha rutayaronswa kanuni muga rwumvise itangazo rya leta. Sivestre Bizimana umunyamabanga mukuru warwo atubwira bimwe mu vyo runegura.
Ntiduhakana ko hari ibyagiye bibahanaha mugabo dufateye ku kintu bita echantio kugira ngo ushobore kwemeza turakeneye kubona iyo echantio turabe ko yemewe no kuvuga iri representatif. Muri rusangi amashengero n'amadini baratekanye na mahoro babana neza kurongora abandi ufise ubumenyi ni byiza mugabo tuvuga tuti itegeko rizohera gushikwa mu ngiro kuvaho ryasinyiwe ko igikumu hariho umuntu ashobora kuba adafise ijya nimfo basaba mugabo afise experience ikomeye cyane.
Bizimana abereye umunyamabanga mukuru runani mpuzamadini mu Burundi asaba leta guha akanya abegwa n'integuro y'itegeko.
Turakeneye umwanya w'uko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro hama tugaterera ibyiyumviro narijya ari itegeko ryacu tuzoshira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemo uyu munsi.
Amatohoza yakozwe n'urunani mpuzamadini mu Burundi yerekana ko muri ico gihugu hari amadini n'amashengero arenga 650 kugeza ubu abakirisu nibo bakiri benshi bakaba bagera ku bice 76% ishengero katolika rikaza imbere ku bice 61% mu gihe abayisilamu bagera ku bice 5%. Ibice bisigaye bakaba bacemera imana z'abakurambere. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.